Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije mbipfuriza na kaze mu makuru Uruganda yagagwa bategure kwa rino genekereza makuru mugiye gusomerwa mu Kirundi na Jeni ni nahazwe Maria Karori. Amakuru yacu ino munsi tuyahere neza na neza muri grupe ya Kigoma mu karere ka Uvira, abigisha n'abaregwa bigishagara na murenge basubiye gutangura ivyigwa kuri kwamye kuva kuri uno wa mbere genekereza ya 2080 inyuma y'indwi hafi zibiri zari ziheze ivyigwa byarahagaze muri utwo duce biturutse ku migwano yahuza urunani rw'imigwano y'ubutegetsi bw'i Burundi Red Tabara na FNL n'igisirikare ca leta FDN. Jafari Byadudni yaduteguriye inkuru dusomerwa mu Kirundi na Odeta Nibizi.
Kubw'ubujejwe indero kwishure ryisumbuye rya murenge, abanyeshure n'abigisha bari bitavye bose. Kapinga Mupaya avuga ko ivyigwa vyatanguye kwishure ryisumbuye rya murenge, ishure ry'intango rya murenge, ishure ryisumbuye rya Nyakagezi n'ishure ry'intango rya Kigundu. Kubw'userukira karere ka Kigoma Remi Bititi Rumwagira avuga ko ivyigwa vyatanguye inyuma y'iyo migwano. Arongera kandi akavuga ko abigisha batakoze mu ndwi y'uwa 14 ukwezi kwa mbere umwaka w'2019 muri ayo mashure. Iyo migwano yabereye mu buce bwinshi muri ako karere nka murenge ya mbere n'iya kabiri Mubere, Kabere na Murama. Yari imigwano hagati y'abarobere b'abarundi ba FNL bafadikanije n'abamayimayi hamwe n'abaridi tabara batavuga rumwe n'ugwaruka rw'imbonera kure z'ubutegetsi bw'i Bujumbura bafadikanije n'abamayimayi Kijangara, bikaba byabereye ku butaka bwa Kongo muri ako karere ka Kigoma. Kubw'uwa duhaye amakuru avuga ko abagwanyi bo mu ishyamba b'abarundi ba FNL ko bagiye mu misozi miremire y'ako karere.
Tugumye Buvira, abasirikare batatu b'igihugu baraguye mu mutego w'abasuma bitwaje ibigwanisho mu kanso koko muri kariti ya Karombe baca baritaba Imana ubwo nyene. Bagenzi bo muri birode baci bafata abarongoye amabarabara Chef Daven Mukinofunefo mu iyo karitiye. Umwe muri abo bafashwe yitaba Imana mu biri ibyo biro nyene bya birode byo ngaho Buvira, aho byaboneka ko yahohotewe kuri uno wa kane genekereza ya 31/0 uno mwaka.
Abo basoda batatu bishwe n'amasasu bicwa n'abantu bataramenyekana aho bari bagiye kwihereza icyo bafungura ku isoko yo muri iyo karitiye nyene. Ku makuru ava mu gisirikare, ubwo bukozi bw'ikibi bwoba bwavuye ku banyagihugu baho hantu. Ku bwa Willy Seremba uhagarariye NSC Uvira ati ntibyumvikana ukuntu abasoda bo kwicwa n'abanyagihugu kandi atantambara ihari. Willy Seremba arongera agatunga urutoki kwiyicwa ry'umukuru w'ibarabara ryabereye muri ako gace nyene, aho abantu batatu bahagaritswe ku bw'imvo z'amatohoza. Abandanya atubwira umushinga ntahe wiri Seremba.
Tubandaniriza amakuru yacu murongwe. Ishyirahamwe Kimuntu Action Aid yaratanze ibikoresho by'ishure bigizwe n'imyambaro y'ishure, amakaye, amashakoshi, amakaramu n'ibindi ku banyeshure b'imarinde biga ku mashure ya Kasaba ya mbere n'iya kabiri Kaseke na Kasereka. Kuri mikoro ya mugenzanje Eduardo Nzambimana, impunzi z'abarundi zo mu isiti ya Murongwe zirakenguruka iyo mfashanyo. Hirya gato mu gisagara cya Baraka, inzu 200 nizo zasambuwe n'imvura y'igihuhusi yaguye mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira uwa gatatu mu gisagara cya Baraka. Izo nzu 200 zije ziyongera ku zindi 30 zimaze gusamburwa n'ikivura nk'ico muri ico gisagara kuva mu mwaka 2019 utangiye. Mukurangiza turangirize kuri inkuru iciye ku masonga ivugwa mu kiya cya Rusizi. Imodokari zibiri zishyira hamwe Kimuntu ry'abanye Norvege NRC zaraguye mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana ku ibarabara ry'igihugu nimero ya gatanu kuri uno 30 aho bita na Rukunguru muri grupe ya Runingu. Nta muntu yasize ubuzima mwabo bari muri izo modokari keretse ko ibintu byose bari bafise by'agaciro babyambuwe nabo bambuzi. Amakuru yacu uno munsi naharangiriye. Sergio Bisimwa ayobowe na Yakobo Kahora yabategure ndamukengurukiye rwose. Jewe Maria Karoni ninahazwe nayabashikirije. Giraho muba mwubahwe naho butaha.